Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazendo Ngoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese njuti bakunze.
Twebwe twanaye dutegura tuzi uko inama izobera ngaha uyo munyabanga mukuru urazi ko mu ntango yari yagize uko nyene mu nyuma ari hindukiza uno munsi rero twebwe dutegura tuzi uko inama izobera ngaha.
Uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo yemeza ko imyiteguro yo kwakira inama igira 20 yakomeza ibandanya. Komeza iti iyo nama twarayimuye naho mubandanya izobera Lusaka Zambia mu Burundi naho tuti turacakomeje none ukuri kuri hehe twabacukumburiye muri kobira n'ugwanurwa kumbuga ngurukana bumenyi muze kuba hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko umushikiranganje w'Ubufaransa Jeje Migenderane n'andi makungu Jean Yves Le Drian agabisha ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zofatira ibihano bikomeye igihugu cya Irani bishobora guhungabanya akarere ko mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo Jean Yves Le Drian abivuze nyuma y'aho umushikiranganje wa Amerika Jeje Migenderanire Mike Pompeo agabishije mu ntango zinondwi ko Irani idahinduye ingendo ifatirwa ibindi bihano mu by'ubutunzi ashikiriza politike yiwe mu by'imigenderanire. Musi wa mbere Pompeo yavuze ko Irani na ko Irani cananiwe no kurekura abanyamerika batatu cagize imbohe n'igihe cakurwaho ibihano inyuma y'amasezerano kuva ku vya nuclear hari mu mwaka w'2015. Imiryango y'abanyamerika bagize imbohe muri Irani basaba ko botezurirwa kuko hasi ubwoba kwinginga Amerika yafashe yo kuvavanura n'amasezerano ya nuclear ishobora kuzotuma bitoroha kugira ngo bashobore kubona ababo bakiri bazima. Ibiganiro vy'amahoro hagati y'Abanyesudani y'Epfo kuno wa gatatu vyahuye n'intambamye nyuma yahuye imihari itavuga rumwe n'ubutegetsi ihakaniye integuro y'amasezerano y'amahoro. Leta nayo yemera kwishigikira ivy'agategekanyo. Izo mpande zakoraniye Addis Ababa muri ino ndwi bongera kugerageza ko bohagarika intambara hagati ya bonse rimwe imaze gukura mu zabo abarenga imiliyoni zine abagereranwa umuriyoni nabo bakaba bakeneye imfashanyo. Imihari itavuga rumwe na Leta yidoga ivuga ko integuro y'amasezerano yatumwe n'ishamwe IGAD ririko rirabahuza idatorera inyishu umuzi w'intambara muri Sudani y'Epfo kwiha Leta ibanza birenze muri Leta mfata kibanza izoshingwa. Ku ruhande rwa Leta, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru wa Sudani y'Epfo Michael Mukui avuga ko iyo nteguro y'amasezerano itavuga ku vyifuzo vya Leta bijanye n'umurongozi intwaro hamwe n'umutekano. Intambara mu gihugu ca Sudani y'Epfo yadutse mu kwezi kwa 12 hari muri 2013 hagati ya Perezida Salva Kiir hamwe n'abashigikiye icegera ciwe Riek Machar. Ishami ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ishami rya Congo riraje ishinga n'abanyagihugu babandanya gufata minenegwe indwara ya Ebola. Ni nyuma yaho batatu bari mu banduye uwo mugera bivanye mu bitaro batarekuwe n'abaganga Henri Grey atunganya ibikorwa byo gufasha abanduye Ebola muri MSF Imbandaka aho abanyekongo bari barwariye imbere yo gutoroka. Bavuga ko babiri muri bo bamaze gushengera. Grey asigura ko ivyo bibaye hari ko harakorwa ibishoboka kugira ngo bumvishe abarwayi ndetse n'imiryango yabo ko kuva mu bitaro batarakira atawo byorohereza. Ikiza cha Ebola cagaragaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu mu gace ka Bikoro ni ku birometero 100 uva mu gisagara ca Mbandaka hamwe n'ibirometero 600 uva ku murwa mukuru wa Kinshasa. Kimaze guhitana 27 muri 58 bafise ibimenyetso vya Ebola. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda murayumva mu gihugu cy'u Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves 45, 31, 41 aho ni mu gitondo. Ku mugoroba aho mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara turabaha ikazi.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongirinda bahikaze umwe bwa buraya buhamagarira umuryango wa Afrika y'ubuseruko gukora ibishoboka byose kugira ngo ingorane za politike ziri mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'intambara irangwa muri Sudani y'epfo bitorega umuti bidatevye umwe bwa buraya bwabishikirije ku mugoroba wa kuno wa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe uwo muryango mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha yarakurikiranye ivyo birori
Iruhande yo gushima imigenderanire iri hagati y'imiryango y'ubumwe bwa buraya na Afrika y'ubuseruko ubuserukira ubumwe bwa buraya muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko yarashimangiye ko akarere kabwirizwa gutorera inyishu ibibazo by'umutekano n'intwaro ibereye bihari ambassadeur Roland Van de Guia yavuze cane cane u Burundi na Sudani y'Epfo Atariko twese hamwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uri mu Burundi hamwe n'umuryango w'ibihugu bya IGAD bihurikiyemo igihugu cha Sudani y'Epfo ubumwe bwa Afrika ishami mpuzamakungu ONU turashobora guterera umuganda wacu cyane cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri ibyo bihugu iterambere rigakurikira hamwe n'intwaro ibereye eka n'intwaro rusangi mu karere ka Afrika y'ubuseruko
and democracy in the East African region.
Moko mwishura umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemenyeshe ko hari ivyo abanyaburaya bashaka gutegeka Afrika kandi nabo iwabo batabikurikiza ambassadeur Libera Mfumukeko yavuze cyane cyane ibiringo by'umukuru w'igihugu yibukije ko ibihugu by'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ari byo bibwirizwa kwishiraho uburyo bw'intwari bereye kandi shimikiye ku neza y'abanyagihugu
We still have some governance issues there is a form
atego nibyo twacafite ingorane mu byerekeye intwari bereye ya Mariyo ntwaro rusangi abanyaburaya byabatwaye imyaka amajana n'amajana kugira ngo bayimenyere rime na rime hari gihe twibaza ko abanyaburaya badusaba ivyo nabo badashoboye nko mu vya politique mu Bufaransa umukuru w'igihugu agira ibiringo bibiri mu Budagi iby'ibiringo nta bihari muri za Espagne no mu Bwongereza haracara intwaro ya cami n'ahandi igikuru nuko abanyagihugu mu byumvikana ko ingene batwagwa nta kindi kuri twebwe rero abanyafrika y'ubuseruko ntidushaka baza kudutegeka ngo kurikiza ibinibi ahubwo dushaka baza kutubwira bati hitamwo intwaro mubona ibabereye kuko kubahiriza ijana ku ijana iby'ubutungane n'amahame y'intwaro rusangi ntibyoroshe
to justice and values of democracy is not easy
ivyo babishikirije ku mugoroba w'ukuru uyu wa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe ubumwe bwa buraya iyo miryango ibiri yemeye ko igiye kubandanya ifatana mu nda mu by'ubutunzi iterambere hamwe n'imibano umuryango w'ubumwe bwa buraya usanzwe ufasha cyane cyane akarere ka Afrika y'ubuseruko mu byerekeye amahoro n'umutekano ubutunzi inyubako amasoko ntanganguvu hamwe no mu butare na gataka twakwibutsa ko mu gisata cy'umutekano ubumwe bwa buraya butanga imfashanyo nyinshi z'uburyo n'ibikoresho bya gisirikare mu ngabo ziri kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia ico gihugu naco kikaba carasabye kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko intambwe yo kwemererwa ikabigeza ze kure Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver niyo nkuru urakoze kuri iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusura kumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Chovewa akaburungu.com mukanya imbere kubandanya makuru avugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi turabanza dukubitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha bijya bibe biranuganuka kwa rivye
eka nibihu
ngo nibihu kandi navyisomeye
eh ndakubwiye kwa tarivye
nivyo
sivyo eka sivyo
eh dupingi eh dupingi utangike
eh mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Mutuno musi tuza gusesangura iki ducukumbure iki kuva ho munyamabanga mukuru muryango w'ibihugu bihurikiye mu isoko rusangi rya komeza yandikiye ikete ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi amenyesha ko inama yayo ya 20 takibereye muri ico gihugu muri we Lusaka Zambia ukuzazanirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni kwinshi. Bamwe bati iyo nama izobikibera mu Burundi canke yarimwe ko tubona inyiteguro ikibandanya eka ni imvugo zisanka zibiri mu babazwa ivyo nama ibindi kuri no nkuru twabicukumburiwe n'umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika ibujumbura Diane Ndonse.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango ugizwe n'ibihugu bihurikiye mu isoko rusangi ikomesa sindi songwenya yaranditse ikete kuri uyu wa mbere itariki 21 z'ukwa gatanu amenyesha ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro ko inama yaritegekanijwe kubera mu Burundi itakihabereye kumva tavuze. Ikete avuga ko yanditse hisunzwe ingingo ya gatandatu igenga amanama ya komesa no kwitegeko ry'umukuru wayo. Aho avuga ko inama yaritegekanijwe kuva itariki ya mbere gushika itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu twimirije yimuriwe mu kwezi kw'indwi uyu mwaka nyene itariki zikazotangazwa muri yindwi. Vyongeye uyo munyamabanga mukuru aratomora neza yuko n'ikibanza cahindutse izobera irusaka mu gihugu ca Zambia. Irikete risa naho ataco ryahinduye ku myiteguro Burundi burimwo. Umusi ukurikira ryaraye rishitse kuwa kabiri itariki 22 umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba yaciye yandika ikete nawe asaba ubushikiranganji bufise amamodokari yarategekanijwe kuzokora muri iyo minsi y'inama kuba yashitse ku gituro c'imodoka co ku biro vy'umukuru w'igihugu hatarenze igihe c'isaha 6 zo kuri uyu wa gatatu uheze. Akavuga ko zizosubizwa itariki 11 umunsi wabukeye bwaho inama ya komeza yaritegekanijwe guhera. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu makuru yahaye ibiro vy'ijwi rya Amerika biri Nairobi ku munsi wa kabiri komeza yaraye imenyesheje ko inama itakibereye mu Burundi avuga ko atacemezo ko iyo nama itazohabera.
Twebwe gushika no munsi ntituraronka ivyemezo cyangwa twandikire ko inama itazobera ngaha. Twebwe tubana yadutegura tuzi uko inama izobera ngaha. Uyo munyamabanga mukuru urazi ko mu ntango yari yagize uko nyene mu nyuma ari hindukiza uno munsi rero twebwe dutegura tuzi uko inama izobera ngaha.
Nubwo biruko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'andi makungu gusa naho bwobwo bwemera ko bwashikiriwe n'ubutumwa bwo kwimuriyo nama. Mwikete bwanditse kuri uyu wa 18 z'uku kwezi bwishura ku byo bwari bwavuganye na komeza iminsi ibiri imbere yaho kubijyanye no kuyimurira irusaka buvuga ko Uburundi bwafashe iyo ngingo nk'isa n'ibusuzuguye kandi ari igihugu cigenga. Ahambere ubushikiranganji bw'imigenderanire bwo bwemeza ko n'imyiteguro yo kwakira iyo nama iza yararangiye. Naha nyene icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo ntagimunwa mu kuvuga ko inama ya komesa ariyo izoriha amafaranga yose ariko arakoreshwa muri imyiteguro hamwe itisubiye ko.
Hanyuma rero hari inzego zijejwe gutunganiriza igihugu kimwe muri iyo shirahamwe tuzoheva twiture kuko ibikoresho byose uburyo bwose twakoresheje bitegezwa gusubizwa n'iyo shirahamwe.
Kuva inama ya komesa itegurwa kubera mu Burundi ku mwaka uheze iyi ni inshuro igira gatatu bivugwa ko isivye kwabera ku mvo zitandukanye. Inshuro zibiri za mbere komesa yagumye yisubira ko hasigaye kumenya ikizova muri inshuro ya gatatu. Mu gihe kandi ibintu bimeze uku umuntu aribaza ati mbega none ko leta y'u Burundi iri kiritegurira kwakira abazoza mu nama ya komesa nkaho umengo ntacahindutse hamwe komesa itisubiye ko ngo ikorere inama mu Burundi abarundi bazava bayisangira rusaka. Benshi kandi baragize icyo bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi kuri iyi mugwa ry'inama rya komesa. Tubasomere bimwe muri byo. Duhere ku byanditswe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ku rubuga rw'uyu rwa Twitter avuga ati n'uburenganzira ku Burundi kwakira iyo nama y'abakuru b'ibihugu kandi ubwo burenganzira ntibukwiye gufatwa nkaho bwoba ari ubuntu igihugu kigiriwe kugira ngo bemeze amakungu ko hari amahoro. Abarundi bari mu mahoro n'abaserukira ubumwe bwa Buraya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bose barabizi. Ikurakuranywa ryaho inama ibera ritegerezwa kubahirizwa. Hari n'uyu yanditse avuga ati ivyo vyerekana neza na neza ko abakoze ubwicanyi mu ruhagarika mu ntara c'ibitoke atayindi ntumbero bari bafise atari iyo nama ya komesa kugira ngo baronke ugwitwazo ngo nta mahoro ari mu Burundi. Nuko vyose birahaye bijya kumugaragara nimba iyo nama ya komesa yimuriwe rusaka kizoba ari kimenyetso cuko ibihugu vyo mu karere biri nyuma y'ico gitero. Uyundi yandika avuga ati none iyo myiteguro ni nyabaki reka dutegereze amaso iyo bica. Uyu ndavuga ati inyuma y'indwi zibiri gusa habaye igitero I Bataclan mu gihugu cy'u Bufaransa cyahitanye ubuzima bw'abantu 130. Abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Komesa bari Paris mu nama ya COP20. Tubandanye n'uyu yanditse yitwengera ati ha 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 emwe basha ati itegerezwa kubera mu Burundi nimubazane ku nguvu turabe. Tugarukirize kuri uyu avuga ati aha mwosanga harimo Komesa nyakuri bamwe bakayigirira I Lusaka nyakuri nayo ikayigirira mu Burundi aho n'ukuyitondera. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi 300,325, 900,685, 900,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nshuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara tukibandanya urunani amizero y'abarundi rutegekanya gutwara ibirego ku muhingamo kuno wa kane muri sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro mu Burundi. Ibyo birego bivuga ko amatora y'ibwizwa nshingiro aheruka kuba yanenzwemwo ubusuma. Turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma tubabwira ingene bizoba byagenze igihe batwara ibyo birego. Ariko dusubire mu ntara zigize u Burundi haba kenyezi mu ntara kama ya Kirimiro bavuga ko bariko barijukira igitegwa cikawa. Ico gitegwa njabuka amazi rero ngo bakirima batarinze gushamwo imiti abandi bashiramwo canke ibindi bisahirizwa hora bashiramwo ibindi. Kwino nkuru na mgenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Ikawa ni igitegwa njabuka amazi kiza imbere mu bitegwa bizana amafaranga agaciro mu Burundi. Abakenyezi bo mu ntara kama ya Kirimiro bemeye kwishira mu mashirahamwe kugira ngo biteze imbere baciye kuri ico gitegwa. Tifoni Nduwimana ni umukenyezi akiri muto ari mu ishirahamwe umukenyezi utera imbere ryo muri komine ya Gahita intara ya Gitega aratubwira ico bakora.
Ni ry'abakenyezi gusa ni twebwe twagiye hamwe nitwe twegeranye umwimbo wa kawa tukawushikana ngaha kuri ritono rero gacha usagurirwa ngaha kuri cooperative mboneramyanga mu isanzwe akarusho twari dusanzwe tukazi kikawa. Abavyeyi badukurira bavuye gushora ikawa niho twaronka ibintu twitezamwo imbere mu rugo burengeti bwarabuza gahuzu keza natwe rucha turabyijukira.
Umukenyezi ati abagore bariko baruka ubu baratanguye kubona akamaro k'ikawa.
Abantu barutse ubu barabona akamaro kari mu ikawa kuko ikawa hageze mwishwabura ryayo ubukene tuba dusize hasi ko ni ugiye gusaba ingurane ugivuga uti je ndiko ndegeranye umwimbo wa kawa ingurane ahantu hose ugiye kuyisaba urayironka.
Iryo shiramwe rihuza abakenyezi bo muri komine ya Gahita ya Gitega, komine Ndava ya Mwaro na komine Rutigama ya Muramvya baraheza bagashora ikawa yabo ku ikoperative batazina imbonera mujyango. Iyo koperative itonora ikoza ikongerekana ikirikawa irahitwa mu Kaguhu muri komine ya Giheta. Ibikorwa bitandukanye byo kuryo tonorero bikorwa n'abakenyezi ndetse n'abigeme. Abo bakenyezi bavuga ko ikawa yabo kuva mu matuta atabikoresho ifumbire cyangwa imiti mvaruganda bakoresha. Ivyo navyo ni duhanita aratubwira igituma n'amatuta ngo bakoresha amahubahuba y'ibitoki.
Ishashahiri ntibora n'imvura naho yogwa ntashika amazi munsi ko n'ubundi amashashi adutwara uburyo tugura turinda kuyagura amahera kandi dukoze burya bushwaburira bitirirwa biradutwara amahera turinze gutera mu ishashi turinda gutabura tukarinda kubi ariko kurya duca duterura neza tugatereka mu ibango bica bigiramo abamase.
Niyo hageze gupoma udukoko mu bipimo vy'ikawa nta miti mvaruganda bakoresha.
Twere budupomesha ivy'iwacu intobotobo nta ruhunwa n'imanda kuko cya twabonye dukoresheje iyo ibyo bintu by'iwacu by'imikorere kama nta bintu byinshi bidutwara n'umwimbo ibiro ntitunganya kandi n'ukwama ntibyama kumwe je murambonaho napompesheje umuti w'ikirundi n'ubupompesheje umuti w'ikizungu bitamera kumwe.
Kubera umwete wabo bakenyezi ishirahamwe ry'abayapani ryita ku iterambere ryarabahaye imfashanyo y'inka zitatu. Izo nka abakenyezi baremeza ko zibafite akamaro
izo nka kamero katumariye nka twebwe turi abakenyezi iyo ufise nk'intu tugashaka amase uragenda aho hantu izo nka ziri ugatora amase uja gufumbiza nyakawa kako tuzifumbiza amase y'ikirundi zibirya biangeri canke ire ntidushirako
abakenyezi bati kuja mashiramwe bifite akamaro ntangere
Jesse narinzi kuvuga nari umuntu nguma numye mbere no mu nama bandungitse nk'ibujumbura nari umuntu mva yo ntavuza mu bavuga ati abantu bapfuma hicaribuye ariko gushikiriza handavuga uri umukenyezi wifugutije uba wifugutije kuko natwe turafise dukwere natwe kwivye inyuma nyamba mushinga nawe wawe mwokumvikana akaguha kantu naho ko bagatonya kugatwe kiwawe ugapfuma utari biti 50 uvuga ati jibi biti nivyi wanje
ikaho kurikiranywe atamiti mva ruganda igiyemwo cafe organique mu gifaransa abakenyezi bizeye kwizoronka agaciro gusumba yindi bikazotuma biteze imbere bagateza imbere n'ingo zabo
ako gahawe gakoreshwa imikorere kama karashobora kugira kuronka isoko gusumbya nga ako kagurisha ivyo uburumva narose nk'amahera afadikana nko gufasha abana baje kwishure cyane nk'abagurira impuzu cyane naje nkigurira cyane nkeneye agacupa ko kera atamukenyezi yaje mu kabare rega natwe twarabaranyoterwa hajya nuko ubuho turiko turabivamo kuko urashobora kuvuga ati naho buri umukenyezi ukasohora uciyumvira ugasanga kandi nico kuko umugambi naho w'ofisi w'ukumije imbere y'iziko ntuzokwiga rusohoka
abahinga mu by'uburimyi baremeza ko bitegwa byose bikurikiranywa atamiti cyangwa ifumbire mva ruganda bikoreshejwe bituma amagara y'umuntu avyihereza adahungabanywa n'indwara izo arizo zose igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Juti bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685 9815 ndetse n'9195. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 17070 ndetse 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, Radio ya.
Mu gihugu cy'u Rwanda, imbere ko duhava duhana gahindukiraho ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga muri ico gihugu buvuga ko buriko bukora ibishobotse byose kugira ngo bushengeze uwo wese yoba yaragize uruhara mu mpfu z'inka ziharugwa muri 20 zapfuye mu ntango z'ukwezi kwa kane uno mwaka ni inka zari zarahawe abanyagihugu bo murenge wa Nyarusange muri gahunda ya Gira inka mu Nyarwanda ni inkuru tubaza umumenyesha makuru y'Ijwi Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa
Amakuru atangazwa n'akarere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo aravuga ko izo nka 20 zimaze gupfa mu murenge wa Nyarusange zari zahawe abaturage muri gahunda ya Gira inka mu Nyarwanda byose bishamikiye kuri revamp umushinga wo kubungabunga icyogogo cy'umugezi wa Nyabarongo mu kurwanya isuri ku misozi ikikije ikibaya cya Nyabarongo ubutegetsi buragerageza kurwanya isuri bugabanya ibitaka byanduza umugezi wa Nyabarongo abaturage batanze imirima yabo hafi aho ngo bayicemo amaterasi nibo bahawe izo nka nko kubashumbusha kugira ngo babashe kubona umusaruro gusa 20 mu nka zatanzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane uyu mwaka zatangiye gupfa akarere ka Muhanga karavuga ko zimwe mu mpamvu zateye impfu z'izo nka zishingiye kukuba zimwe muri zo zitaritawe huko bikwiye ubundi naho zitangiriye gupfa ntihatangirwa amakuru ku gihe ngo habeho gukumira hakiri kare haravugwamo kandi ikibazo cy'uburangare bwa bamwe mu batekinisiye bagombaga kuzitaho munsi ku wundi bwana Inosaka yiranga umuyobozi w'akarere wungirira ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu yabwijwe rya Amerika ko bari gukurikirana ngo hamenyekane uwabigizemo uruhare wese abiryozwe
twumva rero n'ibyago twagize byaratubabaje ariko ntabwo twarekiye aho ngaho, ubu turimo gukurikirana kugira ngo turebe n'uwaba yarabigizemo uruhare uwo ari we wese kugira ngo abibazwe, kugira ngo uburangare nk'ubwo ngubwo butazongera kubaho. Na polisi y'igihugu twarafatanyije turimo kubikurikirana. Ikindi twanababwira ni uko habonetsemo n'amakosa ari tekinike mu bijyanye no kuzivura kuri ku bavuzi b'amatungo bamwe na bamwe, aho bagiye batera imiti ariko ugasanga imiti bateye twabwiwe ko hari dozene zishobora kuba zitari zuzuye. Turimo kubikurikirana kugira ngo turebe ko koko ibyo bintu niba ari ukuri bateye baba barateye doze zituzuye, aho kugira ngo inka ikireho ubwo turushaho kumererwa nabi cyangwa se ikaresista kuri ya ndwara, kuko icyo gihe ryaba ari ikosa ry'akazi rikomeye kandi tugomba gufatira imyanzuro ku mukozi wagaragarwaho n'ibyo bintu, kuko ntabwo byaba ari byo umuntu aba yaragiye mu ishuri tukamuha akazi twizeye ko azagakora neza. Ntabwo rero byaba bikwiye yuko umuntu yakoresha doze idatunganye bikaba byavamo n'impfu nk'izo ngizo z'inka nk'uko twagiye tubigaragarizwa.
Muri iki kibazo kandi hanavugwamo bamwe mu batekinisiye bahawe imiti yo kuvura izo nka icyorezo cy'uburondwe ngo bayigeze ku baturage bayiha bamwe. Ku baturage ni igihombo gikomeye kuko bari biteze iterambere.
Kwanze sinahombye.
Wahombye iki?
Dusobanure neza. Ko narembonye inka yo korora nyine inka yibura.
Igihombo twagize twari tugiye kwagura ubuhinzi tukabona ifumbire tukaba twabona n'umukamo tukagurisha amata, urumva iterambere ryari ririmo kuza akurumva nyine byaranze. Ubuyobozi wenda ikintu bwadufasha ni uko bwadushumbusha wenda tukongera tukareba ko byashoboka. Ese wafumbiye ukabona umukamo ukagurisha amata urumva iterambere utaba warigezeho?
N'ubutegetsi bwemeza ko ari igihombo gikomeye.
Ni igihombo gikomeye. Ni igihombo kuri rusange, ni igihombo ku gihugu, ni igihombo ku muturage, ni igihombo kuri twe. N'impamvu navuga ngo twagize ibyago byaratubabaje, kandi ubu ni ukuvuga ngo turimo gukora uko dushoboye kugira ngo icyo kibazo kitazongera kugaragara n'ahandi.
Iyo uganiriye na bamwe mu bari boroye izo nka zapfuye bakeka ko zaba zarahuye n'ikibazo cyo kutamenyera ikirere, kuko ngo zaturutse mu bice bya Gishwati na Burera, gusa bakavuga ko zimwe muri zo zaje zirwaye.
Iyo nka ikihagera yagize ikibazo cyo gukorora kuva yahagera, n'ubwatsi wayibuha ntiburye neza, ugasanga ubwayi hayi bwose ugasanga ari igihe busanze mu karere bukirimo. Nyuma tubonye habaye icyo kibazo twaravuje ubwacu twebwe, bimaze kwanga ubuyobozi nabwo bwaradufashije bwohereza veterineri, yarahageze ayitera inshinge irangira ipfuye.
Ku kijyanye no kuba aba baturage bashumbushwe izindi nka, Bwana Kayiranga ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu Muhanga avuga ko bizasaba kubanza kureba ku masezerano bagiranye na rwiyemezamirimo wari wahawe kuzizana.
Gahunda yo gushumbusha ni gahunda tuzareba mu masezerano twagiranye na rwiyemezamirimo. Habaho iminsi runaka igenwa yo kureba ngo ese inka dutanze mu gihe cy'iminsi ingana gutyo 15 ngira ngo ahari, tukareba ko za nka zaba zarapfuye muri ya minsi, dusanze zarapfuye muri ya minsi byanga bikunda no kuvuga ngo rwiyemezamirimo arongera akagura izindi nka akazizana kubera ko mu masezerano biba birimo. Iyo dusanze ubwo rero atari ko bimeze nk'ubuyobozi bw'akarere n'ubundi tugira gahunda ya gira inka, ubwo byanga bikunda tuzafata gahunda ku buryo abo bantu n'ubundi bazongera bagashakirwa amatungo bagatunga kugira ngo bashobore kongera kubona umusaruro.
Ubwo ubuyobozi bwa Muhanga buvuga ko ku bufatanye na polisi bari kugenzura ngo abagize uruhare mu mpfu zizi nka babiryozwe, Ijwi rya Amerika amenya amakuru ko Bwana Gadi Munyezamu wa veterineri w'akarere yahise ategekwa shisha itabona kwandika ibaro w'isezera ku kazi ku mpamvu ziswe ze bwite. Bwana Kayiranga yemeje ko uyu muganga w'amatungo Muhanga atakiri mu kazi, gusa akavuga ko ibaruwa yisaba gusezera ku mpamvu ze bwite ishobora kuba idafitanye isano n'impfu zizi nka, kandi ko batarayikorera isesengura. Munkijana na 15 bari bateganyije guha abaturage muri Nyarusange bari bamaze gutangamo 104 nitwabashije kumenya agaciro kanya ko mu mafaranga yatikiriye muri izi nka zapfuye, ariko amakuru twamenye nuko inka imwe yari hagaze hagati y'ibihumbi 350 n'ibihumbi 500 by'amafaranga. Gahunda ya gira inka mu Nyarwanda yakunze kuvugwamo murundo w'ibibazo, nyamara rubanda bo baba yihanze amaso ngo igira aho ibageza mu iterambere. Akabera ubusa Ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric bagira ubusa arakenewe nawe kuduce dusozera ko kiganiri wanyu mu ntara cuno munsi, ariko imbere ko duhana agahindukira no bibutsa muri make kuri na namizero y'abarundi rutegekanya guhava rutwara ibirego ku muhingamo kuno wa kane muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi. Ivyo birego bivuga ko amatora y'ibwirizwa nshingiro aheruka kuba yananzwemo utunenge twinshi, agatongwasa avugira ugorunani aremeza rongo ugorunani murantunga aremeza yuko ari n'abanywanyi biwe babandanya baturatuza kwikosora no ngahadusozere mwakoze kutwumviriza yakoze Macbill ya Biru yegeranije amajwi hamwe na engineer Linas yamufashije muhinga bw'ivyuma Diane nahaze twari kumwe kuri micro tuzosubire ejo nkaho twahereye muranigwe mu banyu no mu vyanyu.